Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije ikaze mwese kuri radio yanyu.
Twamagana abagizi bana bahemukira igihugu cy'u Rwanda nako twamagana umuntu wese wasenya inunzu.
Uwo ni umwe mu baturage basenyewe n'ubuyobozi mu Rwanda mu bubatse mu buryo bunyuranije n'amategeko. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo ikibazo cy'umutekano mu ntara ya Muramvya mu Burundi turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Alphonse Ndayikengurukiye agiye kubanza abagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse waramutse neza.
Mwaramutse neza Eugenie, mwaramutse mwese muteze amatwi n'amakuru. Reka tuyahere muri Amerika. Hillary Clinton ntashigikiye amasezerano y'ubudandaji Perezida Obama yumvikanye n'ibihugu 11 bikikije ibahari Pacific. Amasezerano avuga ko yatanguye kwanka igihe yari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire. Ati ayo masezerano nta kinini azafasha abakozi b'Abanyamerika ufatiye ku ngaruka z'ingene amafaranga avunjwa ku isi. Ati kandi afasha amakompanyi manini manini akora imiti abanje gucinyiza abarwayi. Ayo masezerano rero ategereza kwemezwa n'inzego zitora amategeko zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo n'amashinga amateka n'ahenguza amateka kugira ngo abe amategeko kandi ngo ntibizokoroha. Abara ibintu n'ibindi bavuga ko Hillary Clinton mu kuvuga ibyo ari ukuresha abo mugambwe w'abademokrate mu gihe ariko aranigarira ikibanza cy'uko uwo mugambwe wo mugena kugira ngo azokwitoze mu kibanza cyo gutwara Amerika mu mwaka w'2016. Uwundi yanebaguye ayo masezerano Bernie Sanders ni mukenguza amateka w'umudemokrate nawe nyene ariko aritoza, ariko Joe Biden icegera cya perezida wewe yarashigikiye. Mu bisanzwe umugambi w'abademokrate kenshi ushigikirwa n'amashyirahamwe y'abakozi nayo abarepublikan bagakundwa n'abakorera amahinguriro abo nabo barashigikiye. Abihweza ibintu bavuga ko ayo masezerano azofasha cyane Amerika gusumvya ibindi bihugu kuko Amerika isanzwe ifise ibindi bihugu yagiriranye amasezerano nk'ayo. Abandi nabo bati ibyo bizofasha ariko ingaruka zizoboneka haheze igihe. Ministre wa mbere w'Ubudage Angela Merkel na Perezida w'Ubufaransa François Hollande mu nama barimo ku munsi wa gatatu i Strasbourg bahamagariye ibihugu bya Buraya gusenyera ku mugozi umwe bakagerageza gutahura kumwe ikibazo cy'impunzi ziriko zirahungira mu bihugu 28 bigize iryo shirahamwe. Bavuga bati dutegereza kumvikana kuri politiki imwe twohuriza ko yokingira imbibi z'ibihugu byacu tukakira impunzi zikwije ibyangombwa byo kwakwigwa abandi bagasubira iyo baje bava. Muri kino gihe ibyo bihugu bya Buraya byatanguye ibindi bikorwa mu ibahari Mediterane hasanzwe hacizo mpunzi. Ibyo bikorwa byoba ibyo guhagarika ubwato bwinjiye muri iyo bahari budafise uruhusha canke byikezwe ko butwaye impunzi bugasakwa n'ibikoresho buriko barakoresha bigafatwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanyororo benshi bapfungiwe ibijanye no kunywa ibiyero mutwe bararindiye kurekugwa imbere yuko baheza igihano mu mpera z'ukwezi. Aho ni nyuma yaho hasohokeye itegeko mu 2014 ritunganya gushasha ibihano bihabwa abapfungiwe ibyo vyaha. Ikindi nuko bashaka kugabanya abanyororo bamaze kuba benshi mu magereza ya Amerika n'ukorosha ibihano bihanitse bihabwa abagirizwa ibyo vyaha. Iryo tegeko ryari gukora kubakoze ibyaha muri kazi kubazokora ibyaha muri kazoza ariko baciye baryagura rirashobora gukora no kuri bamaze gucibwa imanza. Umugwa mbere wabo banyororo bashika 600,000 wategereza gusohoka imbere y'itariki imwe y'ukwezi kw'11. Abanyororo bashika 45,000 rero nibo iryo tegeko rishobora kuzofasha mu myaka iza. Perezida Barack Obama ku munsi wa gatatu yarasabye imbabazi ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières imyaho indege z'ingwano za Amerika mu mpera y'indwi iheze zirasiye ibitaro bikoramwo abo baganga mu gisagara ca Kunduz aho ni muri Afghanistan hagapfa abantu 222. Josh Ernest ni umuvugizi wo mu biro kwa Perezida Obama yavuze ko Perezida wa Amerika yahamagaye Joan Lee Perezida w'iryo shirahamwe kugira ngo asabe imbabazi yongere ahoze n'imiryango yabuze ati harabaye ikosa ati kandi riri muri make dukora ati kandi nzogerageza kubikwirakiranya kubikwirikirana menye neza uko vyagenze imbere yuko Perezida Obama asaba imbabazi ariko Joan Lee yari yavuze yuko atokwihanganira ko abantu bicwa gutyo hanyuma kwitwa ikosa ryavuye mu kwihenda ati hategeza kuba amatohoza kandi ataho yegamiye adakozwe na leta y'Ubumwe bw'Abarabu za Amerika kandi adakozwe na Afghanistan we mbere avuga ko ivyo ico cyategezwe gufatwa nk'icaha cyo mu ngwano umuvugizi wa president Barack Obama yaciye avuga ko gushika ubu atanu umwe arashobora kwerekana yuko iryo kosa atari risanzwe naho ribabaje ubundi president Obama yahamagaye ni president wa Afghanistan Ashraf Ghani kubitero byo ku munsi wa gatandatu vyahitanye abantu ataco bazira umurwi huti urwanya leta ya Yemen n'umugambwe wahoze ari president w'ico gihugu ari Abdullah Saleh bemeye kuja mu biganiro byateguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU byo guhagarika ingwano imaze guhitana abantu benshi muri ico gihugu mwiketezo mpande zose zandikiye Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru wa ONU baremeye ko biteguye kwitaba ibyo biganiro bagakurikiza n'ingingo ndwi ziri muri ayo masezerano nkuko byemewe mu nama yabereye muri Oman mu kwezi guheze Perezida wa Yemen Abdu Rabu Mansur wavuga ati abahuti nabo bariko barafashanya niba banze basubize intara bafashe kuva mwaka uheze hanyuma rero twemere tuze mu biganiro Ministri wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu nawe yasabye abanyayisraeli kumera amagabo imishamirano kuko imishamirano ishobora gukomera inyuma yaho abanyapalestina bakoreye ibitero byinshi harimo gucumita abanyayisraeli ku munsi wa gatatu ati abanyagihugu batare basoda ubu nibo bariko barategwa cyane kandi nabo nyine bategerezwa kumera amagabo bakicungera ati twaciye muri byinshi bisumba ibi kandi n'ubu tuzobivamwo ati tukoze dufatanye mu nda tukabikora n'umwitwarariko kandi n'ubumwe nta nkeka tuzobivamwo ayatora Ali Khamenei ari kwisonga mu burongozi bwa Iran yaranse ibiganiro byo muhuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuvuga ko ibyo biganiro ari ibyo bangamira inyungu za Iran ibyo yabibwira abitwa abacungerezi ba revolution ya Iran ababwira ko kuganira n'ubutegetsi bwa Amerika ni nko kugururira imiryango kigaca kivogera igihugu cha Iran naho yemeye kugira ibiganiro ku mugambi wo gukora ibigwanisho ro nyanganda byamaze amezi 18 ayatero Khamenei ntiyigeze yemanga icese kwa ayo masezerano yayemeye ayo masezerano Iran yagirana ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo bitanu rutura byo kwisi yategekanya ko ibyo biganiro byategekanya ko Iran yo kugurura imiryango abagenduzi bakashobora kugendera ahikekwa ko Iran ikorera ibyo bigwanisho maze bagashobora kuvuga yuko iri kwirabikora nuko itariko irabikora
arakoze mugenzi wacu Alphonse ndakengurukiye kuri aya makuru Chuti zacu muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com Genoneho mu karere k'ibiyaga bigari inyuma y'iminsi ibiri kigerageza bikanga igipolisi cy'u Burundi ejo kwa gatatu kinjije ku ngufu muri gereza abanyururu 28 bashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi binjijwe rero mu twumba twabo twabonyene kuri izindi mfungwa muri gereza nkuru ya Gitega amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu hamwe na ONU ntibemerewe kujya kureba ibyarimo kubera muri iyo gereza imiryango yabo banyururu n'abashinjacyaha bavuga ko ibyo bibangamiye uburenganzira bwa muntu ni nkuru ya Eroge Willy Kaneza
Bafise inkozi zikomakomeye za mitrayeuse, ibisasu vya rokete, inkofero z'ukwikingira mu mutwe, inkinzo na vya vyuka bikoroza amosozi, gazi lacrimogene, abapolisi bari hagati y'ijana na 50 n'amajana abiri bashitse ku ibororo rikuru rya Gitega nk'igihe cy'isaha 12 z'agatondo, bari barongowe na OPPN Ayubu na komisera twara karere k'igipolisi mu ntara zo hagati n'ubuseruko Tade Birutegusa. Bashitse baciye bahagarikira abapolisi bubaka ku ruhome rugabura abandi bafungwa n'abanyororo 28 bagirizwa gushaka guhiga kubutegetsi. Munyuma abaserukira amashirahamwe ahani hagati y'akazi na muntu n'akabanyororo bagerageje kwinjira ariko ntibavyemerewe. Naho mu gisata ca ONU kirahivye hagati y'akazi na muntu nta mahirwe yo kwinjira bagize. Igihe c'isaha zitandatu z'umutaga niho amakuru ava mu ihohoro rikuru rya Gitega imbere yavuga ko abo banyororo 28 binjijwe mu twumba twabonye ne bane bane basangiye akumba kamwe. Muri utwo twumba indwi abari imbere mu ihohoro rya Gitega bemeza ko abo banyororo ariho bazokwituma bagafunga urira bakongera bakaryama. Hanze y'ibohero rya Gitega bamwe mu bagize imiryango yabo banyororo bari baje kuraba ibiriko biraba. Uwo mwigema ari muri bo
twe kuva kuwa gatandatu ntituramubona tumurika kumubona kuwa gatanu kandi amakenga dufise nuko twumva yuko hatameze neza.
Abaryango babo bafungwa barafise n'ikindi kibateye ubwoba.
Dufise ubwoba yuko nukubica bashobora kubica. Turazi yuko indani mu munyororo hariho abavuga yuko burya buzu babo bake bagomba kubashiramwo bo bashize ku bintu by'amaproduit toxique. Naba tokwicwa na masoro batokwicwa nibyo bashizayo mbe ni kubera iki babashira ama toilette bagomba kuzigirira hari ndani no kuvuga baherize ubudobo badasohoka hanze no kugira ngo bazogume ngaba byimbire ngaba batabaye bapfe umuntu aca vyimba amaguru umva amaze kuvyimba amaguru ibihimba byose bicabishikigo.
Amashira hamwe yigenga naye avuga ko ingingo yo gufungira abanyororo mu twumba twabonye ne ariho nyango ryagateka kazi na muntu. Pascal Rariha arongoye ishira hamwe rihanira urongozi bwiza EPL.
Umuntu kwaba ari kose kiretse ko abantu batataraje imbere y'ubutungane no musigushika ubutwe dufata yuko arabera muri ico gihe rero umuntu kiretse ko bo bari ko barafatira ibihano bikomeye bari bafise uburenganzira bwo kurabwa kugemurirwa nabi wabo abiwabo bakababona rero twifuza ko ivyo bintu bo bihindura kugira ngo abashobora kubaraba abashobora kubafasha ivyo bafasha bakabafasha kuko batizwa gufatwa rundo gushika aho umuntu umwe wese bazomenya icaha kimwe agira icarico. Turabona yuko harimo uguhonyangwa kagateka kazi na muntu.
Maître Fabien Segatwa umwe mashingwa manza baburanira abanyororo avuga ko ivyakozwe ari honyangwa ry'amategeko.
Hari ibintu bibabaje kuko iyo umuntu afashwe naho yaba yarakoze icaha arafise amategeko agenga ingene umuntu apfungwa. Ntapfungwa huvyo gucyo. Ico kintu cyo gushira abantu muri isolement muri kasho no kuvuga n'ikintu yategerezwa gufatwa nk'igihano. Icyo kintu nacyo kigihano ntikirenza amasaha 28.
Abapolisi 30 nibo bashizwe mu ibohero rikuru rya Gitega kugira ngo bacunge abo banyororo bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi ngo ntibave mu twumba babashizemo. Amategeko agenga abanyororo avuga ko umunyororo ashobora gufungirwa mu kumba ka wenyene mu minsi ya mbere 8 acinjira ibohero mu gihe cy'amatohoza canke naho mu gihe yigenjeje nabi mu ibohero naho nyene ntarenza amasaha 28. Gushika ubu ubushikiranganje bw'ubutungane na Parike Nkuru ya Republika ntibaravuga icyatumye hafatwa iyo ngingo yo gufungira abo banyororo mu twumba twabonyene. Eroje Urika neza Gitega ijwi rya Amerika.
Tunyarukire noneho mu Rwanda. Gusenya inzu zubakwa mu buryo bunyuranije n'amategeko mu bice by'imijyi bikomeje gukurura ibibazo bikomeye. Ubu mu bice bitandukanye hatangiye kugaragara abaturage basa n'abihebye banga guhomba kubera ko ubuyobozi bubasenyera. Ishyaka PS Imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda riramagana uburyo inzego za leta zisenyera abaturage. Riravuga ko hakwiye kubanza kubigisha. Eric Bagira Ubusa yaduteguriye icyegeranyo kuri iki kibazo.
Uyu mu karere ka Nyarugenge mu minsi ya vuba yashize yarizwaga no kuba ubuyobozi bw'ibanze bwari burimbanije bumusenyera inzu buvuga ko yubatse binyuranije n'amategeko. Gusenya amazu byatangiye buhoro buhoro ariko aho bigeze biragaragara ko abaturage ubwabo bamaze kwihara. Mu karere ka Gasabo nabwo mu mujyi wa Kigali mu minsi yashize ababatsimbaraye ku nzu ubuyobozi bwari bugiye gusenya bavuganye na TV1 ya hano mu Rwanda
ko twamagana abagizi banabi bahemukira igihugu cy'u Rwanda nako twamagana umuntu wese wasenya inzu.
Ikibazo cyo gusenya kiri hirya no hino kandi kirarushaho gukara umunsi ku wundi. Kuwa kabiri w'icyumweru gishize mu karere ka Nyamasheke ho mu burengerazuba bw'u Rwanda ubuyobozi bw'ibanze bwagiye gusenya buherekejwe na polisi biba ngombwa ko polisi yicirashe babiri komeretsa abandi babiri. Itangazo rya polisi ryasohotse rivuga ko umupolisi warashe abo baturage yirwanagaho kuko ngo bari bagiye kumutema. Ikigoye kubondera ibimenyetso ariko kigaruka kenshi ku minwa y'abasenyerwa nuko mbere yo kubaka baba batanze ruswa bafite n'ibyangombwa bibemerera.
Ariko ubushobora kuza akubwira nti reka nigondagondera aka kantu yagira icyo guhereza ugacaho ukagenda undi utahaye yagaruka akayisenya. Ni ku buyobozi bw'iki gihe bumeze rwose.
Ariko iyo bigaragaye ko babibonye muri ubwo buryo ntibibuza gusenya. Madame Antoinette yankurije umunyamabanga nshingwa bikorwa mu kagari ka Gatunga mu mujyi wa Kigali.
Ukuvuga ngo uyu munsi twapanze n'ubundi kugenda tumenagura amatafari gukuraho inzu zubatswe mu kajagari zikatwihisha.
Ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge budasiba kugaragaramo gusenya amazu afatwa nk'azamuka mu kajagari, bushimangira ko amategeko agomba kubahirizwa, abubaka bagakurikiza igishushanyo mbonera cy'umujyi. Madame Mukasonga meya wa Nyarugenge:
ndetse n'amategeko tugenderaho avuga yuko icyubatswe cyose mu buryo butemewe gikurwaho. Ndumva ibyo tubize ari yamabwiriza y'inama njyanama y'umujyi, ari n'iteka riheruka gusohoka, ari nuko dusanzwe tubize mu buryo bwo kurwanya kajagari.
Ku rundi ruhande havuka ikindi kibazo cyo kuba abubaka bagomba kubahiriza igishushanyo mbonera nacyo bacyumva mu magambo gusa nta bumenyi bagifiteho. Batuye Nyamirambo hafatwa nk'intangiriro z'umujyi, umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali.
Igishushanyo mbonera ndacyumva ariko ntabwo ndakibona.
Ubuyobozi bwa PS Imbera kuri ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, igice kiyobowe na Madame Christine Mukabunane, bwamaganira kuri uburyo ubuyobozi busenyera abaturage. Ntibushyigikiye ko barenga ku mategeko, bugasaba leta kuyabasobanurira byimbitse. Madame Christine Mukabunane:
ndasaba ishyaka yuko abaturage bigishwa neza amategeko, abayobozi b'inzego z'ibanze bakayegera bakagerageza kuganira nabo. Hanyuma ikindi ni uko iyo abantu bubatse nko kuri iyi nzu ikuzura, abayobozi b'inzego z'ibanze barahari, ba mudugudu, ba tugari, baba bakwiriye kubahuza hakiri kare kuko babana nabo baraturanye, aho kugira ngo bazasenye umuntu bamukure mu gihombo.
Iki kibazo cyo gusenya inzu zizamuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko hakoreshejwe ingufu z'umurengera, mu mwaka ushize wa 2014 abanyamakuru bakibajijeho umukuru w'igihugu Paul Kagame yagitanzeho igisubizo.
Nta hantu ndabyumva ku isi ko bagira batya bagasenyera umuntu. Niyo hari impamvu aho nakumva ko mu Rwanda dukora ibitangaza bidakwiye gukorwa ibintu ariko ahandi bazana za katapira zo azizi za tingatinga uko bazita rwose baka, ahubwo hano murabitinya. N'uwakoze amakosa muramutinya, ariko ahandi baraza bakamutwariramo. Tingatinga ikaze gaterura inzu n'abarimo n'iki irashyira hari, kandi byubahirije amategeko yabo bashyize. Rero icyo nemeranya nawe, ibintu byose biba bikwiye gukorwa mu buryo busobanutse, hariho n'amategeko ahari abakwiriye gukurikizwa, ndetse ayo mategeko agahana ukwiriye kubahanwa ari uwakoze ibikorwa nabi bisenywa bikurikije ku buryo busobanutse, cyangwa se uwashenye ibidakwiye gusenywa, cyangwa se uwabisenye atubahirije amategeko.
Uku gusenya gukomeje guhombya abubaka mu buryo bunyuranije n'amategeko, ari nako bihombya leta kubw'amafaranga agenda ku mirimo yombi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Dusubire gato mu Burundi. Ingaruka z'umutekano muke ziboneka mu bice bimwe na bimwe by'igisagara cya Bujumbura ziragera mu bice byo hagati mu gihugu. Abatuye mu ntara ya Muramvya baganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse, bamubwira ko naho iwabo hari umutekano, ngo ingaruka zibera i Bujumbura aho bukera ziri bakoreho.
Umutekano nabo biravye, urabona ko wifashe neza kuko nabo urabona ko atakibazo nake muri kuragira, kandi urabona yuko abantu bari mu kabari nk'ubugiye hagiye bariko barasoma hariya hose bariko barasoma.
Turi mu ntara ya Muramvya, komine Muramvya, zone Bugarama, aho ibarabara rya Bujumbura Bugarama bita RNA mu rurimi rw'Igifaransa rihurira n'ibarabara rica Gitega hamwe n'ibarabara rija mu ntara za Kayanza na Ngozi. Turi igihe cy'isaha zibiri z'ijoro zibura iminota mikeya, nk'uko uyu munyagihugu aheje kubivuga. Aha turi hari urujya n'uruza rw'abantu n'imiduga, buri miduga ije Bujumbura hamwe n'iyivayo. Hirya no hino yacu turabona abantu, hariho bamwe bari mu tubari bariko barivuna akanyota, abandi nabo usanga batugwi tugwi bariko baraganira hagati yabo. Turi kumwe n'abantu bakora ubuzi butandukanye, harimo abanyeshuri, harimo abunguruza ibintu n'abantu, eka ndetse n'abadandaza b'imboga, bagira baganire natwe ku bijyanye n'ingene umutekano wifashe ngaho i Bugarama.
Bo turi kuva mu mwaka wa 2019 ubuze uko washabigira wegera ku muhanda
tekano nakwiye ngaha nkaje nkubumvuye gukora kazi ko kumwa datashe negere umuhana nta kibazo
ahandi muzindi ntaragiye baterama bagashita ndetse na sasita di joro saa 5 mbega ngaha kuwe kimutasa tuni nusu di joro
nikubera gahubona ari mu misozi umuntu wese ntashobora kuba bangaha kwibarabara abantu benshi nabo mu misozi cyo gituma dutayizosa
ahi bugarama ni hafi birometero 48 gusa kugira ngo umuntu ashitske ibujumbura bigiye ikora vuga inkoho cyangwa ikora aravuga amagenade nubwi abanyagihugu basanzwe birabakora ko
turahomba cyane kubera nk'ibujumbura usanga batagunda kujya kesh usanga bandi bagumino ama business yangirika kubera bugiye bujumbura cyane twebwe nk'abigisha arabataza neza ivanye n'amakarisi usanga yugaye nk'abanyeshuri usanga ko bahomba ibyigwa bigisha bisanga bavuga bujumbura
no vuga je ko binkora ko kubera nk'ibintu bya transport nkatwe dukora mu ibarabara iyo twumvise habaye nk'ingorane araho uca wiri gudakoze
ne nk'amwebwe muri abantu biyunguruza abantu ingwane mukunda guhana zo ivanye niwe umutekano mukuri bujumbura n'iza
nuko ushobora kumanuka hanyuma ahantu uri umwanya n'umwanya akaba nk'ikintu kajisanga uduze ko nyene nta nabakiriye uduganye uduze kugira utahe mu gusa
nkatwebwe biradukora ko cyane ko rona ibintu by'ivyamwa ibintu by'imboga byinshi nibyo turima nibyo dushora ibujumbura birashobora kononeka ariko nabaye muki ibintu bigaca bifatwa ari ababituguriye
nga nk'ibujumbura nta bava ko kidatekanye kuko ngiye mu Kamenge ndagaruka amahoro ngiye muri ville ngaruka amahoro hama ari ya makaratie nkuko umukuru w'igihugu yavuze yuko ubuzote ntambara izohera mu rugwe igahererayo ana yuko bama bazugara n'ibisanzwe
mwumvise yuko kumbure naho mutayi bujumbura bishuka sanga ibiko ya bujumbura yakoze ko mwe nkanyagiye gubatoya mwosabiki
kosaba gusa ko umuntu yaba ariko arahunganya nk'umutekano yobireka kugira ubuzima bw'igihugu bubandanye bumeze neza
kosaba ko bokumvikana hagati ya kubera abifana babisangi umwana umwana kudukira mu gatwebwe kwirwe umutekano wacu rakuye mu gatuzishikwa n'umwana umwana batwosaba ko abifa bo biheza nyine bikahiruko nyine
twe turabanyagihugu bato bato nitwe twamato baturi mu bantu bamwe bamererwa nabi cyane ko atahantu tuba turigeza nico gituma abantu bari heje boraba bakaja hamwe bakumvikana bakaza tukubaka igihugu mu gihe twebwe twe bamwe bakenera misi yose
ibukarama mu ntara ya Murambya Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
Thomas Kamirindi hagiye kubagezaho amakuru ya siporo n'imikino.
Mwaramutse neza. Muri iki kiganiro turavuga muri make ku gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cyo mu 2018 naho president wa FIFA Sepp Blatter ashobora guhagarikwa by'agateganyo amezi atatu. Ikaze mu kiganiro cya siporo n'imikino. Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cya 2021 kizakinirwa mu Burusiya mu 2018. Amajonjora yaraye atangiye ku mugabane wa Afrika. Uburundi bwagiye gutsindira Seychelles iwayo igitego kimwe ku busa. Kenya yaragiye itsindira Maurice iwayo 5-2. Tanzania yatsinze Malawi 2 ku busa. Naho Comore na Lesotho baguye miswi ubusa ku busa. Umukino wa Sudani y'Epfo na Mauritania wo wahagaritswe ku munota wa 10 gusa n'imvura nyinshi cyane yaguye Juba amakipe yombi afite igitego kimwe ku kindi. Uyu mukino urasubukurwa uyu munsi mu murwa mukuru wa Sudani y'Epfo. Imikino yo kwishyura izaba kuwa kabiri w'icyumweru gitaha ku itariki ya 13. Uyu munsi kandi Sao Tome irakina na Ethiopia. Naho Guinea-Bissau irasura Liberia, ejo kuwa gatanu Somalia izahura na Niger, naho Gambia izakina na Namibia, Djibouti yo izakina na Swaziland. Mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru, Afrika yohereza amakipe y'ibihugu bitanu. Ijwi rya Amerika siporo n'imikino. Muri FIFA, komisiyo ishinzwe kugenzura imyitwarire iteraniye i Zurich mu Busuwisi ku cyicaro gikuru cy'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru kuva ku wa mbere kugera ejo kuwa gatanu. Ejo kuwa gatatu urwego rw'igenzacyaha rwa komisiyo y'imyitwarire rwasabye urwego rw'ubucamanza rw'iyo komisiyo guhagarika perezida wa FIFA Sepp Blatter ku mirimo ye by'agateganyo amezi atatu. Urwego rw'ubucamanza rwa komisiyo arirwo rukiko nyakuri rwa FIFA ruyobowe n'umucamanza w'umwuga wo mu Budage Hans Joachim Eckert. Urwego rw'igenzacyaha rwa komisiyo y'imyitwarire rwa FIFA rwatanze icyifuzo cyarwo ruhereye kuri anketi ubutabera bw'Ubusuwisi burimo bukora kuri Sepp Blatter bumukekaho ibyaha bya ruswa. Muri ibi birego umufaransa Michel Platini, perezida wa UEFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burayi, akekwaho ifatanyacyaha. Nawe komisiyo y'imyitwarire ya FIFA iteraniye Zurich igomba kumufatira ibyemezo. Kimwe n'uko igomba gufatira imyanzuro umunyakoreya y'epfo Chung Mong-yeon, nawe aregwa ibyaha bya ruswa. Bose uko ari batatu, Blatter, Platini na Mong-yeon, bahatanira umwanya wa perezida wa FIFA mu matora ateganijwe ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa kabiri k'umwaka utaha, kandi uko ari batatu nibo bahabwa amahirwe menshi muri aya matora. Baramutse bahagaritswe by'agateganyo na komisiyo y'imyitwarire ya FIFA, byaba ari inkuba ikubise kuko byahindura isura yose y'ayo matora. Hagati aho, nk'uko amategeko agenga FIFA abiteganya, Sepp Blatter aramutse ahagaritswe ku mirimo ye, umunyakamerun Issa Hayatou, perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF, niwe waba perezida wa FIFA by'agateganyo, kubera ko ari we vice perezida wa FIFA umaze igihe kirekire muri uyu mwanya kurusha abandi ba vice perezida bose ba FIFA. Umusuwisi Sepp Blatter w'imyaka 79 y'amavuko ayimazemo 40 akorera FIFA, irimo 17 ari perezida wa FIFA. Uretse we ku giti cye kandi, abandi bategetsi ba FIFA batandukanye barimo barakorwaho anketi za ruswa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubusuwisi. Inshuti zacu ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindo.
Kani yari yoyose nta ukwiye kwigira sinda bibazwa mu gufata ingingo zose zikingira umwana kuko ataruhara na rumwe afise mu matata
tubaraba twikendera ngukona twe tutabyaye.
Ladies and gentlemen,
save the children.
Akona kaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Muracyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Alphonse Ndayikengurukiye agiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Inshamake y'amakuru twashikije nuko Hillary Clinton adashigikiye na gato y'amasezerano y'ubudandaji perezida Obama yumvikanye n'ibihugu 11 bikikije bahari Pacifique. Amasezerano avuga ko yatanguye kwanka igihe yari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire. Perezida wa mbere w'Ubudage Angela Merkel na François na perezida w'Ufaransa François Hollande munama barimo ku munsi wa gatatu i Strasbourg barahamagarira ibihugu bya Buraya gusenyera ku mugozi umwe bakagerageza gutahura kumwe ibibazo by'impunzi ziriko zirahungira mu bihugu 28 bigize iryo shyirahamwe. Perezida Barack Obama ku munsi wa gatatu yarasabye imbabazi ishyirahamwe Médecins Sans Frontières.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro byacu birakomeje, mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.